Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika samanyira hii Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwibeneza nshuti mwese dutaramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije. Murundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Leta y'u Burundi yashyizeho amabwirizwa ajanye no kurungika hanze abakozi barimo bakobwa gukora mu bihugu by'Abarabu. Amashyirahamwe y'abakirinze yoyo abona ko ari urudandazwa rw'abantu.
Ayo masezerano arateye ubwoba, yaje kongereza ubwo rudandazwa bazoguma bakoreshwa ahandi, kuko bakoreshwa mu buzi butabubahiriza bwo gufatwa nk'abaja.
Iyo ni Maître Immaculé Hunja arongoye urunani rw'abakenyezi bahanira amahoro n'umutekano. Ubushikiranganji bw'imigendanire burahumuriza abafise ayo makenga.
Ibintu bijanye n'agateka kazina muntu biza bikingiriwe ku buryo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri kontra ashobora gukurikiranwa n'ibyo bihugu.
Uyo ni Albert Ashingiro, umushikiranganji u Burundi ajejwe imigenderanire n'amakungu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatanguye urugendo rw'iminsi ine rwo kugendera abanyagihugu mu ntara y'Amajyepfo n'iy'Uburengerazuba. Abakardinali b'idini rya Ekleziya Katolika bava mu bice bitandukanye byo ku isi bazokoranira i Vatikano mu mpera z'indwi. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya, ntihagire aho muja. Uburusiya bwatangaje uno munsi ku wa kane ko igisirikare cyabwo cishe abasirikare ba Ukraine barenga amajana abiri mu kibanza abantu bategeramwo amatereni mu gice co hagati c'igihugu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya bwatangaje ko igitero ca misile yitwa Iskander cyakozwe ku itereni y'igisirikare ca Ukraine mu kibanza abantu bategeramwo amatereni ca Chaplin mu ntara ya Dnipropetrovsk iri hagati mu gihugu. Chaitanya abasirikare ba Ukraine amajana abiri congera gisambura ibikoresho by'igisirikare 10 kwa bushikiranganji bumenyesha ko iyo tereni yari igiye mu bice biriko biberamo ingwano mu ntara ya Donbas iri mu buseruko bw'igihugu Burusiya rushaka kwigarurira. Umuryango w'umwe bw'Uburaya wiyamirije ico gitero kigira hise cyakozwe ku ba civil ku munsi Ukraine yahimbaza ukwikukira kwayo hamwe no kuyuka amezi atandatu arangiye Burusiya butanguye ibitero ku butaka bwayo. Mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka igitero cya rocket mu kibanza abantu bategereramo amatereni mu gisagara cya Kramatorsk mu buseruko bwa Ukraine cyahitanye abasivile batari munsi ya 57 mu gihe bari barindiriye kujanwa mu burengero bw'igihugu ku mpamvu z'umutekano wabo. Amatereni yaragize akamaro gakomeye cyane muri Ukraine mu kigoro ko gukura abanyagihugu mu bice bitari bike by'igihugu kuva Uburusiya burungitse inteko zabwo muri Ukraine.
Urakoze Fidel. Aba cardinal b'idini ya Ekleziya Katolika bava mu bice bitandukanye byo ku isi bazokoranira i Vatikano mu mpera z'indwi. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Iryo koraniro ribonwa ko rishobora kuba ririko ritegura ibishobora gukurikizwa mu guhitamwo uzosubira Papa Francisco igihe yo kwitaba umuremyi canke atanze imihoho. Ku munsi wa gatandatu Papa Francisco azogena abasenyeri 20 bazokwinjira mu rwego rw'abakardinali bajejwe kuba abahanuzi bakomeye ba papa no gutora papa mushasha. Muri bo 16 bari munsi y'imyaka 80 bazoja mu mugwi w'abakardinali barekuriye kuja mu nama igenewe guhitamwo papa mushasha iba mu mwiherero. Buzoba bubaye ubugira 8 mu birori vyo ku munsi wa gatandatu. Papa Francisco agena abakardinali bashasha basangiye muri rusangi uburyo abona ibintu kuvyuko Ekleziya Katolika yohuza bose kurushiriza. Papa Francisco yatowe mu mabanga ya papa mu mwaka w'2013. Amaze gutora gushika ubu abakardinali 83 ku bakardinali 132 bajejwe guhitamwo papa mushasha, no kuvuga hafi y'ibice 63%. Papa Francisco afise imyaka 85 muri iki gihe yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters mu kiganiro mu kwezi guheze ko atamigamba afise gutanga imihoho mu bihe vya vuba, no kuvuga ko ashobora kuzogena abandi bakardinali mu mwaka uza.
Muri kamara bandanya kumviza iradio hijwi ya Amerika makuru avugwa hivya no hino kuisituwe ya bandanize kumakuru ereke Afrika umu gamge ulikuchaiti muri Angola MPLA ya witeze gutsinda amatora mu gihe ubandanya kuba imbere mu gambwe ukomeye utavuga rumwe na leta UNITA n'inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo
umugambo uri ku butegetsi muri Angola MPLA urahabwa amahirwe menshi yo gutsinda amatora mu gihe ubandanya kuba imbere y'umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta UNITA yamara hari byagirizo ko amatora yibwe umugwi w'igihugu jejwe amatora watangaje ko mu gihe ibice 86% kwijana by'amajwi amaze guharuka umugambwe MPLA uri imbere n'amajwi 52% kwijana mu gihe umugambwe UNITA ufise amajwi 42% insinzi y'umugambwe MPLA izokongereza kiringo cyabo umaze ku butegetsi kigera hafi imyaka 50 kuva Angola ironse ntaye ukwikukira mu mwaka w'1975 hamwe byavuye mu matora byo kwemezwa yotuma president Joao Lourenço ayobora Angola mu kindi kiringo cy'imyaka 5 yamara mugambwe UNITA uyobowe na Adalberto Costa Junior wiyamirije ivya mbere byavuye mu matora byatangajwe n'umugwi w'igihugujejwe amatora masaha ya kare yuno munsi kwa kane mu kuvuga ko atawo vyizera ugwaruka kumugwa mukuru Rwanda ntirunejejwe na gato n'ivyavuye amatora vyagateganye umugwi w'igihugu ujejwe amatora umenyesha ko ababa kumugwa mukuru batoye UNITA ari benshi cyane President Lourenço yari yemeye guhindura ibintu mu gihugu no gukwiragiza iterambere mu nyagihugu igihe yatsinda amatora mu mwaka w'2017 yamara naho hari vyashitse ko mu rugamba rwo kugwanya ruswa nta kinini yakoze ku byo yari yemeye byo kugabanya ubukene mu gihugu abanyamitahe berekanye umunezero wabo wo kumugambwa uri ku butegetsi MPLA uzobandanya kuyobora Angola
turagushimiye Fidel President u France Emmanuel Macron ari mu rugendo no munsi kwa kane muri Algeria mu bizoshimikirwa ko mu rwo rugendo harimo amasoko ntanguvu n'imigendanire hagati y'u France na Algeria inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo
Ubufaransa bwakoronije Algeria mu kiringo kirenga imyaka 130 imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri yaratosekaye cyane mu bihe bya vuba inyuma y'uko President Macron yibajije niba Algeria yariho nk'igihugu imbere y'uko Ubufaransa buyigarurira yagirije leta ya Algeria ko yakokeje abanyagihugu bayo kuzira Ubufaransa President Algeria Abdelmajid Tebboune yarakuye ambasaderi wiwe mu Bufaransa mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze kubera ibyatangajwe na President Macron yongera aziririza indege z'igisirikare z'Ubufaransa gukoresha ikirere cy'igihugu ciwe abafasha ba Macron babona ko impande zose zarengeye ibyabaye mu kuvuga ko biteguriye gusubira kugirana imigenderanire myiza President Macron yarerekanye icyifuzo cyo gusubira kugirana imigenderanire myiza na Algeria mu gihe icyo gihugu gishobora kugira uruhara rukomeye mu guha umwuka utanga ingufu muryango w'umwe bw'Uburaya inyuma y'uko Burusiya buteye igihugu cya Ukraine ibihugu by'Uburaya biriko birondera kuhagarika kuzera ku masoko ntanga ngufu y'u Burusiya ivyo bikaba biha Algeria igihagararo n'uruhara rukomeye kubera gisanzwe gifise imiringoti itwara umwuka utanga ingufu igifatanya n'ibihugu vya Espagne n'Ubutaliyano Abderrahmane Mebtoul umuhinga mu vyerekeye ubutunzi muri Algeria atangaje ko President Macron azosaba Algeria kugerageza kongereza umwimbu w'umwuka utanga ingufu bitegekanijwe ko Macron amari iminsi 3 muri Algeria azogendera umugwa mukuru Alger n'igisagara cyabo nakigira kabiri mu bunini mu gihugu ubwa nyuma Macron yagendeye Algeria hari mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'2017 gato inyuma yo kwashitse ku butegetsi
muri kumwe bandanya kumiriza iradio hijwi ya Amerika isananira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda bukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibyaga binini ya makuru cyatangwe mu Rwanda aho president Paul Kagame atangwe rugendo rw'iminsi ine rwo kugendera abanyagihugu mu ntara ya Majepfo niyo uraruko kuri uyu wa kane mu kuri igihugu cy'u Rwanda yari mu Ruhango aho yakiriwe n'abanyagihugu bako karere bahuriye ku kibuga cy'urwunge rw'amashuri indanga burezi umenyesha makuru ijwi rya Amerika Sumtaka Woyi yari yahishikiye
Mugihe cya saa tanu n'igice nibwo umukuru w'igihugu yarageze ku kibuga cy'umupira cya Kibingo mu murenge wa Ruhango. Abaturage bamwakiranye ibyishimo n'abagenda banyuramo basuhuza. Kuri icyo kibuga hari hahuriye abaturage benshi baturutse mu mirenge hafi ya yose igize ako karere ndetse no mu tundi turere tw'igihugu. Ni urugendo rubaye nyuma y'imyaka ibiri aho icyorezo cya COVID-19 kimaze gucogorera. Ni rwo rugendo rwa mbere ruhuje umukuru w'igihugu n'abaturage benshi kuva icyo cyorezo cyadutse ku isi. Mu karere ka Ruhango, Perezida Kagame yakirijwe indirimbo rimwe na rimwe abaturage bakanyuzamo bagacinya akadiho. Umukuru w'igihugu yabwiye abanyaruhango ko nyuma yaho bari baherukaniye muri 2017 ubwo yari yaje kwiyamamaza ko bafitiye umwenda kandi ko yiteguye kuwishyura.
Ndibuka twahuye turi mu bihe by'amatora, twasezeranye byinshi ndetse munshyiramo umwenda, ntabwo nashoboye kuwishyura wose ariko turacyakomeza. Niba ari ibijyanye n'amazi 60% n'ibindi % ni bike, turacyafite umwenda wo kubizamura nibura ngo bigere kuri 80%. Menye ko uruganda rukora ifu y'imyumbati rukora 50%. Ikibazo cyanjye ni ukubaza ngo kuki atari 60%, atari 70%, atari 80%.
Perezida Kagame yahaye abaturage umwanya ngo bamugezeho ibibazo bafite ndetse n'ibyifuzo.
Abamotari sinzi nimba mujya mubibona, dufite ikibazo cya asiranse ihenze cyane ku buryo moto yanjye nyishyurira asiranse y'165,000. Tukishyura ibintu bitandukanye, autorisation, ipatante, umusoro ku nyungu, tukishyura byinshi ku buryo utabasha kuba babasha no kugura umwenda cyangwa urihira umwana mu ishuri. Turabasaba kugira ngo ikibazo cyacu kibe icyanyuma kidukurikirane. Nicyo ngicyo.
Your Excellency, mu gihe kitarenze amezi abiri kiraba cyakemutse.
Icyo kibazo rwose nanjye ndagishyiramo uruhare rwanjye, turaza kugikemura.
Abaturage bamwe bagaragaje ko batahawe umwanya ngo babaze ibibazo umukuru w'igihugu, bamwe bavuga ko bagiye bakumirwa. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika, abaturage bagaragaje ibibaruhije.
Mfite ikibazo gihewe cy'amatara bansimbukishije sincana, kandi abandi bose duturanye baracana gihe bansimbukishije ipoto.
Ngo ngende umumama w'abana babiri, nitwa Uwimana Korodina, iwacu ni Kinihira. Maze imyaka 6 mba ku gasozi. Kugeza ku uyu munota ntibatuma ntanga ikibazo nanjye ngo mvuge. Bampaye icyiciro cya kabiri, ntagira ahantu mba. Kandi hari ababa mu nzu, ngendara ku gasozi barihirwa mituweli. Umwana wanjye ararwara agahera mu nzu nkajya kwahira ibyatsi. Bambujije kujya imbere ngo mbaze.
Nkanjye ndacumbise, mfite utwana, nta munsi iriho na ku irembo. Mama ni umusazi. Na musaza wanjye nitwango nanjye anereka.
Rugendo umukuru w'igihugu yatangiriye mu karere ka Ruhango ruzakomereza ku munsi w'ejo mu karere ka Nyamagabe ndetse na Nyamasheke. Azagirana kandi ibiganiro n'abavuga rikumvikana mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye hamwe n'abo mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi. Biteganijwe ko muri uru ruzinduko Perezida Kagame azasura umukecuru Rachel Nyiramandwa, umukecuru w'imyaka 110 wo mu karere ka Nyamagabe. Perezida Kagame azasoreza uruzinduko mu karere ka Karongi, abazasura uruganda rw'icyayi rwa Rugabano. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo.
Leta y'u Burundi yashyizeho amabwiriza ajyanye no kurungika hanze abakozi bato bato barimo abakobwa, bakaba bazorungikwa gukora mu bihugu by'Abarabu nk'Arabie Saoudite, Qatar n'ibindi. Leta y'u Burundi ivuga ko izohungukira kubera amakori bazotanga n'amafaranga bazorungika mu gihugu. Yamara amashyirahamwe y'abakenyezi yoyo abona ko ari urudandazwa rw'abantu. Ido y'inkuru mugenzi wacu Claver Niyonkuru. Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Kubwo Burundi, amasezerano, amategeko n'amabwiriza agenga igikorwa cyo kurungika abakozi hanze azofasha mu gukingira gateka kabo mu bihugu bagiyemo. Ayo masezerano agenga abazoba bajanywe n'amashyirahamwe azwi akorera mu Burundi canke hanze. Abazoba bagiye ku giti cyabo, Uburundi bubasaba kwitura ubuserukizi bw'igihugu barimo kugira ngo biyandikishe bamenyekane, gutyo hagize ugira ingorane akitabwaho. ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Burundi n'amakungu nibwo buzokurikirana ico gisata n'inyungu kizotanga. Sonia Ines niyubahwe umuvugizi w'ubwo bushikiranganje niwe yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane.
Hariho ubucuti canke cyo nokwita amasezerano iryo shirahamwe riri mu Burundi zo bajyagiraniye n'imiburiburi n'amashirahamwe abiri yo mu gihugu abakozi bazoba bagomba kujamwo. Iryo shirahamwe rizogutegeza gutanga amafaranga y'ingwati imiliyoni 50 azoshirwa ku ikonte yuguruye mu banki nkuru kugira ngo umukozi w'umurundi agize nk'ikintu iyo none hariya ayo mafaranga kishobora kurihwa bivuye kuri ayo mafaranga. Hari icerekana ko iryo shirahamwe rikora kandi cyemeza neza yuko ribishoboye kandi bazogira ko batanga amafaranga angana n'imiliyoni 100 z'amarundi azoshirwa ku ikonte y'igihugu y'igihugu cy'igihugu cyo nokwita mu Gifaransa Trésor Public.
Ahanini abakenyezi n'abakobwa nibo barabwa n'ayo masezerano nk'uko ubushikiranganje bw'imigenderanire buvyerekana. Integuro y'itegeko rigenga ico Burundi bwita kudandaza abakozi riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka. Iri tegeko rivuga ingene amashirahamwe azotwara abo bakobwa azokurikiranwa, ingene abo bakozi bazorungika amafaranga mu gihugu cabo, ingene ugize ikibazo ubuserukize bw'u Burundi buzomufasha n'ibindi. N'ibihano birategekanijwe kwishirahamwe rizotwara abo bakozi mu nyuma bagafatwa nabi canke bagakoregwa amabi atandukanye. Umushikiranganje Albert Shingiro niwe yagiye gusigura iryo tegeko.
Ibintu bijanye n'agateka kazina muntu bizaba bikingiriwe kuburyo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri kontra ashobora gukurikiranwa n'ibyo bihugu. Ya masezerano cyane cyane araba abakozi bato bato abashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya ibyo kuravya abana gukora mu mazu isuku n'ibindi n'ibindi.
Naho biruko amwe mu mashirahamwe akingira agateka k'abakenyezi abona ko ari urugeri rwo gukora urudandazwa rw'abakenyezi. Maitre Immaculee Hunja arongoye urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
Ayo masezerano arateye ubwoba yaje kongereza ubwo rudandazwa bazoguma bakoreshwa ahandi kuko bakoreshwa mu buzi butabubahiriza gufatwa nk'abaja tukujya mu bushurashuzi nta kizohinduka. Barafashwe nk'ibinyamaswa, baradandajwe, barakorewe amabi yose ahanwa n'amategeko mpuzamakungu harimo uruhara rw'inzego za leta.
Ishirahamwe ry'Abanyakanada rigwanya urudandazwa rw'abantu mu karere k'ibiyaga binini Justice and Equity ryoryo risanga ahubwo amareta yarakwiye gukingira ugwaruka ruja muri ivyo bihugu kuko rushitseyo rukubagugwa. Florence Boivin atwara iryo shirahamwe kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
La jeunesse est elle qui est visée en premier donc il faut vraiment
atugwaruka ni gwo rubangami wahanini. Amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Harabajanwa mu busambanyi, harabaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima. Birakomeye kuko hari n'abantu ku isi bibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Et dès qu'ils ont passé la frontière, ils sont vendus.
Ubushikiranganje bw'imigenderanire burahumuriza abafise ayo makenga. Raporo y'urunani ONRCT we ton frère rugwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi yerekana ko mu kiringo c'imyaka 2 iheze abagore n'abakobwa barenga 400 bamaze kugarurirwa mu bihugu bitandukanye bya Afrika y'ubuseruko bajanywe mu bihugu bya Arabu nka Oman, Arabia Saudite n'ibindi biciye kubiri n'amategeko. Gushika ubu nta bitigire by'abagiye muri ubwo buryo bizwi. Ubushikiranganje bw'imigenderanire busigura ko bugiye guca butangura kubaharura bohereye kubazoba biyandikishije n'abajanywe n'amashirahamwe azwi. Pye Claver Nyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Claver. Tukivuga ku Burundi, abakenyezi batoye mu vyintwaro mu gisara ca Bujumbura barimwo abatorewe kurongora imitumba n'abari mu nzego z'igihugu zifata ingingo bavuga ko umukenyezi afise ubushobozi bwo gukora ibikorwa abagabo bakora mu nzego zitandukanye z'igihugu. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Thierry Nishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Byavugiwe mu ruganda rwahurije hamwe abakenyezi bari mu nzego zitandukanye z'igihugu ibujumbura kuri uyu wa kane aho bari baramutse bigira hamwe ico tuma umukenyezi agira ijambo mu bisata by'igihugu bitandukanye bifata ingingo zishimikiye ku iterambere rusange. Bamwe mu bakenyezi batorewe kurongora imitumba bavuga ko byari bigoye cyane kwifatira icemezo cyo kuja kwitoza mu baserukira abandi ku mitumba na cyane cyane ko benshi muri bo baba batize amashuri menshi. Gusa bakemeza ko ari intambwe ikomeye ku gihugu kugira abakenyezi mu ntwaro uhereye ku gatumba
ariko niko ndiyihweza hageze n'igihe mvuga ati ibi bintu ndabivemo niko nditoza hagati y'abantu bafite amashuri cyane hakiri nzokuno burya bene igihugu nimubiyumvire uko batari barafise ubwenge kandi burya barabona ibikorwa bikorwa mu gihugu birashoboka ko batora umuntu iyo bamwitigiye.
Bakundukize Viola nawe numwe mu barongoye ihuriro ry'abakenyezi muri kominisare akabera natorewe kurongora umutumba avuga ko abakenyezi bafise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu. Akaba yatanze akarorero k'ikigo c'ishure yahawe kurongora cari kigeza hatemba ashobora kugisubiza ku murongo. Anemeza ko abakenyezi bakiri bake mu nzego zifata ingingo ugereranije n'igitigiri c'abagabo.
Hagenja mu nama y'abayobozi asanga turabakenyezi batatu mu bayobozi 49 tushatse gukora turakora ibintu bikomeye cyane. Iyo shule ryisumbuye ryarigeze ahatemba ku mwimbo bashaka kugira umukenyezi hafi umusindizeyo uwo mwaka nyene uwo mwimbo turaduva kuri kahani pusa uja kuri pido sentari pusa.
Abarongoye runani rw'amashirahamwe y'abakenyezi ahurikiye mu bihugu by'ibiyaga bigari basanga leta y'u Burundi ikwiye gushira ingufu mu kubahiriza amategeko akingira abakenyezi no kunganisha amahirwe mu nzego zifata ingingo. Nzoyihera Emmanuela ajeje urunani rw'amashirahamwe y'abakenyezi mu bihugu by'ibiyaga bigari.
Mukenyezi afise uruhara ntangere mu iterambere ry'umuryango ibyo nta wabureba murabizi ariko rero twakwiragerageza ko bikwiye kongereza ingufu kugira ngo umukenyezi aserukijwe bikwiye mu nzego zose zifata ingingo. Kimwe mu bihangiro twihaye ni gushikana kure ijwi ry'umukenyezi kugira ngo amategeko amukingira yubahirizwe.
Umushingamateka Kwizera Efrazi yatowe muri Bujumbura nawe avuga ko abakenyezi bagikumigwa mu nzego zifata ingingo agasaba abakenyezi batorewe guserukira abandi gushira imbere ineza n'inyungu z'abandi bakenyezi bagenzi babo mu kubateza imbere no gushikiriza inzego biraba igikwiye gukogwa kugira ngo agateka k'umukenyezi wese kubahirizwe.
Navuga nti abakenyezi mukuguza murara amatu wacu katabafunga kabo dufite inyene rero bica bitira hehe ari mu miryango ko vyavuye hejuru uwo rero yatowe ko nasubira kwibuka hariya uwo mukenyezi yabayeho rero nasubira no kwitaho inyungu z'abakenyezi yitaho inyungu ziwiwe niyo kontrate dufise rero hariho abakora sevre mugabo n'abandi batarabona intangiro nyayo.
Abo bakenyezi bari mu nzego zifata ingingo banagarutse ku bijanye no kubahana hagati y'umugabo n'umugore mu kutibagira inshingano z'umwe wese mu birabana n'urugo na cyane cyane ko umurongozi mwiza ahera ku muryango wiwe. Ibyo bikazotuma iterambere rirambye rigegwaho byoroshe nk'uko babishikirije. Mu Burundi kandi umugabo w'abakenyezi ufite uruhara runini mu iterambere ry'igihugu kuko gizwe n'ibitigiri bingana na 55% n'ibice 2% by'abanyagihugu bose babarugwa mu Burundi. Mu Burundi kandi ibitigiri byerekana ko abakenyezi bari mu myanya ifata ingingo mu nzego nkuru z'igihugu bingana na 38%. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Amakuru twateguriye arabandanya. U Rwanda rwarafunguye umupaka warwo na Uganda mu ntango z'umwaka inyuma y'imyaka irenga itatu wari umaze ufunze, ariko gushika n'ubu ubucuruzi bwo ku mupaka uhuza u Rwanda na Uganda buracacumbagira. Umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kampala muri Uganda, Ignatius Bahizi, yishikiye ku mupaka wa Chanika kwirabira ukuntu ibintu byifashe.
Umuji muto wa Cyanika ku ruhande rwa Uganda ku mupaka icyo gihugu gihana n'u Rwanda mu karere ka Gisoro biragaragara ko wasubiye inyuma mu byiterambere kubera ifungwa ry'uwo mupaka ku ruhande rw'u Rwanda muri icyo gihe cyose. ubusanzwe benshi mu baturiye imipaka batungwa n'ubucuruzi buyambukiranya, ariko iryo fungwa ry'imipaka ryari ryaratumye ubwo bucuruzi buhagarara. Bamwe mu bacuruzi bo muri Cyanika babwijwe irya Amerika ko nubwo imigenderanire yagarutse n'ibicuruzwa bimwe bituruka muri Uganda bikaba byarongeye kwemererwa ku masoko yo mu Rwanda, ubucuruzi bukiri ku rugero ruto kuri uwo mupaka.
Ubwo ureba uno bucuruzi buraha, yesi bari gucuruza bitagaragara nka mbere, ariko biracari on Europe's kuko narebeye ta petit trade irimo. Hari kuza abantu bakeya kuva mu Rwanda bari kugura ibintu, ariko nababaza bakagira impamvu ziri guterwa na PCR kiriya gipimo co bakigura ku ruhande rw'u Rwanda. Ni ibipimo bya COVID bo baracapima, ariko bagacajinga amafaranga ba mu 5,000. So bariya baje kugura utuntu dukeya tworoshe bagatinya ayo mafaranga bakagumayo.
Ubu byarahindutse cyane kuko ubu ibintu mu Rwanda birajayo bikanavayo. Wenda uretse ko hari bimwe bitemewe kujya mu Rwanda bitewe na process ziba zisabwa, gusa na bike biri kujyaho twabishimiye Imana kuko bitewe mbere ariko cyaje kuko tumeze nabi gucuzwa asubiye inyuma. Hari ibirayi, amasaka, kano kanya ibyo biri kujyayo, gusa n'ibindi byose twatwumva ko byajayo, ibishyimbo, ibigori.
Aba bacuruzi batekereza ko imirimo yabo itarimo gutera imbere byihuse kubera impamvu nyinshi zibangamira abacuruzi bato bato, ari nabo batuma ubucuruzi ku mipaka butera imbere. Kimwe n'ibindi byahindutse mu byo gutanga imisoro, ibicuruzwa byemerewe kwambutswa, hamwe n'ibindi bikenewe bitari biriho mbere y'ifungwa ry'umupaka.
Aba bantu ba retail ba petty business araza agashikira gasoda bubiri gutyo, abo nibo batuma ubucuruzi buhimba, aragura kamwanywa kandi asubire yagashiringa ikazi.
Kuko hano ahantu bapimira ibintu by'amasaka, ibishyimbo, ibigori, hano dufite ibyuma bibipima ngo bigaragaze kubona nta burwayi birimo. Kandi rero kubijana mu Rwanda batubyira bati mu mukoza mwaje gupimisha mwazana ibyo bigaragaza ko ibyanyuze byanyuze mu bipimo ko nta burwayi byateza. Ubwo iyo tubizeye nabi utafite ibyo bipimo usaba kuzama uzasura warangiza ukajya gusorera kujana Kigali banza ipime n'umuntu umucuruzi yamugiye ujyana ubufu n'uruhengeri ugiye Gisenyi gusaba ko bamanza waja i Kigali ubucuruzi bwapfuye batakomeje kuja mu bihombo. Nasabaga ko
Bwana Sam Mpakani, umuyobozi wungirije w'umuryango w'abacuruzi ba Cyanika, yabwijwe irya Amerika ko uburyo bushya bwo gusoresha ku mupaka no kutagira ibikoresho bigenzura ubuziranenge bidindiza ubucuruzi kandi bigatuma buhenda cyane.
Uko mbere uko kira byari bimaze turafunga imipaka, ubu birakomeye kuko kira twaramuka bazanaga ibintu hano ku mupaka ugahita uja muri vira rw'ibyangwa bikamera kubijana yuko ukajya ugasura bigasura ku mupaka bikagenda nta kibazo. Ariko ubu ngubu bisaba ko usora mbere ibintu utari wabizana, wamara gusora bakwemera kubizana, urumva ni process ndende. Usomye gitoro nka saa moya bashobora kwemera kubyambutsa nko masaha 10 n'ebyiri ubona exit, urumva saa 10 n'ebyiri exit bisaba kuja gupakira, urumva na minsi ibiri.
Nk'uko bitangazwa n'abayobozi bo mu karere ka Gisoro gahana imbibi n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mupaka wa Bunagana, abacuruzi bo muri ako karere bahuye n'ibibazo bibiri. Bavuga ko nyuma yo gufungura umupaka wa Cyanika ku ruhande rw'u Rwanda uhuza u Rwanda na Kongo wa Bunagana, ari nawo ibicuruzwa byinshi n'abantu batari bake banyuraho, nawo waje gufungwa n'ubuyobozi bwa Kongo kubera intambara zibera mu gace ka Rutshuro nyuma y'uko inyeshamba za M23 zigarurije uwo mujyi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mukanya turasozera ibiganiro byo kuri sahari ko imbere yaho rekatuyutse ingingo nkuru zazigize aya makuru twabwiye ku Rusiya bwatangaje no munsi kwa kane ko gisirikare cyabwo cishe abasirikare ba Ukraine barenga 20. Twabwiye kandi muri izo nkuru ko abakardinali b'idini rya Ekleziya Katolika bava mu bice bitandukanye byo ku isi bazakoranira i Vatikano mu mpera z'indwi. Aya namwe makuru rero twabashikirije Njuti lero mwese mga duteza matwi mukunda ni radio Ijwi ry'Amerika. Turabashimiye cyane gose kukanya mwatwe kugira mukurikirane ibiganiro byacu. Turashimiye engineer Joe yadufashe mu hinga by'ibyuma. Tukadushimiye kandi na Nadia yadufashe kwegeranya ibiganiro twashikirije. Turashimiye kandi n'abaduteza matwi bose mubandanye kandi mwumviriza ibindi biganiro bya radio Ijwi ry'Amerika. Turabifurije umugoroba mwiza n'amahoro mubanye. Thank you.